Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turikumusi iwa mbere nigenekezo jya 28 mu nyonyo mwaka 2022 kuri radio Inzamba turabahaye ikaze mu makuru tugira ngo tubashikirize naza kubagizwe ningingo nkuru nkuru uzikurikira. Mugabo yaramaze iminsi ahungutse yaragandaguwe n'abajejwe umutekano bamwagiriza gutwara inkoho mu mufuko w'amakara abanyakirundo aho byabereye bavyamirira kure ivyuko yarafise ibigwanisho bakavuga ko cabaye icitwazo kugira bamugandagure muraza kuvyumva murano makuru. Mwimbo w'inzahabu nturi kuragenda neza mu ntara ya Muyinga ivyo bituma haba ukwinubana hagati y'abakorera muri ico gisata n'abajejwe intwaro muri iyo ntara navyo nyene ni mukanya. Mu gisata c'inkino mugwi w'urunani muri basketball waraye uvuye mu migwi izo kwitaba ihiganwa rya BAL ku rwego rwa Afrika nayo mugwi wa Bumamuru umupira w'amaguru n'ubu ni wo ukiri imbere mu higanwa ku rwego ry'igihugu rya Primus League rigeze ku rwigira 14 mu kanya ni Donido ijyana makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tusubiye kubaha ikazo makuru tubateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu ariho duhera makuru yacu. Hari umugabo yishwe arashwe n'inzego z'umutekano mu ntara ya Kirundo kwa gatandatu w'indwi iheze akaba yagirizwa gutwara inkoho mu mufuko w'amakara. Uwo mugabo yari yarahunze mu 2015 yari yarahungutse mu mwaka wa 2020 abanyagihugu ariko bakemeza ko ari iremhenanya yakorewe na bamwe mu bamufatishije akaba yahagaritswe n'abajejwe umutekano mu nyuma atogwa yishwe yarashwe n'inkuru ya Jean-Marie Indabashinze.
Uwo mugabo yishwe arashwe azwi ku izina rya Nyandwi batazira kambaye ingwe. Inkuru ziva mu Kirundo zemeza ko yatezwe umutego na bagenzi biwe bamwagiriza gutwara inkoho mu mufuko w'amakara. Izo nkuru zikamenyesha ko yahavuye araswa aca yitaba Imana. Inkuru zibandanya zivuga yuko yari yahunze mu 2015 ahunguka mu mwaka 2020 aca injira mu mugambwe CNDD-FDD aba imbonerakure. Ariko rero ntiyigeze arabwagiza muri uwo mugambwe. Umviriza uno munyagihugu aratubwira uko byagenze.
Kamba yengwe bavuga izina rya Nyandwi yarasanzwe aba ku mutumba wa Kanyinya yari yahunze mu mwaka w'2015 ahunguka mu mwaka w'2022 aza aba ku mutumba wa Kanyinya nyene amaca kurinjira no mu mutumba w'CNDD-FDD araba imbonerakure ariko ntibamwiyumvamo. Yaberaga mu ishyirahamwe, iryo shyirahamwe yari arimo yarayisangiye n'uwo bita Kamashara Jacqueline na Sengiyumva Jean Claude. Yaragwanyemo uduhera dukeya kugira yikenure, dore ko biramugora yo ko ntariha utwo duhera. Niho habayeho ugushwana, bashamubwira yuko ari bazomurondera mpaka bahiguye. Bagumaho rero nawe agira ngo byaraheze nta ngorane. Ujye umutego bamuteze ngo umudamu wa Jacqueline yaragiye ahantagura amakara, amaze kugura amakara akayabika kwa Kambaye Ingwe.
Nyandwi batazira Kambaye Ingwe ngo yitabye telefone ya bagenzi biwe bamubwira ko yobashira umufuko w'amakara. Ashitse aho bita kuri etage yasanze imodoka ya gisirikare aca iwuritswa iyo modoka yagirizwa ko yaratwaye inkoho. Mu nyuma ngo yavuye atogwa ikiziga yarashwe mu gutwi.
Kujya kuwa gatandatu 11 niho Kambaye Ingwe bamutelefona, yatelefonwa na Kamashara Jacqueline tungani na ya makara duhurire ahakuriye caji. Kambaye Ingwe arakirigara amakara apakira wa mufuko arayatwara. Ahageze asanga hariho imodoka, izo modoka zihari hamwe z'igipolisi z'igisirikare, izo zari imodoka zihari. Akihashika serikare y'igipolisi yacu baramubwira ati wewe tawa makara uzanye mwiki, tawa nta bikoresho birimo by'ibigwanisho. Nawe agiharira avuka bamukubise hasi, baramukubisha baramuca baca bamusimbirako kuzimugaba raboroga babanyi baraza kuraba aho bohuruya abapolisi n'abasekere barabigize barabankira ko bahurura mugabo bagiye gucura bashira mu modoka hari nk'ikiziga yapfuye ko yari yamaze guta n'intamba baca baramutwara niyanza kumucayo ibusoni niho mu gatondo bagenje intwaro masitanteri yacaza ku mutumba avuga ko uwitwa Kambayingwe ngo bamufatanye ngo inkoho ngo itekeye mu makara ngo ariko arashyira abagenga bagwanye bagenzi iwe sabwira umuryango rero ngo bagende ngo gutora ikiziga cyabo ngo bamuhande bene umuryango basanze bamurashe urusasu rwo mu gutwi
abo umuryango wiwe basaba ubutungane ko bwokora amatohoza abagiriza icyo caha bagafatwa
bagasaba ko abo manyanga ubutegetsi buhari kudobora burica abantu cy'impaka bagaca barondera ibintu baza kubasenderako ngo bakoze ibinkandi ayiremantanya baba bariko baranyereza ukuri aho kuri re nk'uwo muryango basaba ko kamashara jacqueline nusengiyumva jean claude ubutungane bo twarize icyatumye batanga umuntu wacu akarinda kwicwa tutazi icyo abwira
tubutse ko mu ntara ya Kirundo hama havuzwe ukwinuba abahunguka babagiriza yuko ari abarobere tukavuga nka Jean Paul Sibomana yishwe mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2020 muri komine Bugabira muri iyo ntara nyine ya Kirundo yagirizwa yuko avuga ikinyarwanda
Radio Inzamba tubandanya n'amakuru twabateguriye urongoye urwego nshingwantwaro rw'ibitaro kira n'userukira abanyamitahe barandikiye umukuru w'igihugu bamumenyesha ubusuma ikoreshwa nabi ry'amafaranga bikozwe n'abarongoye ibitaro bimwe biyamiriza muri iryo kete hakaba harimwo gusohora amafaranga atazwi icagiye gukora hamwe n'uko ibitaro vyatakaje abakozi bari bafise uburambe mu kazi basaba yuko abanyamitahe bikorera ivyabo busubira kwemererwa gukorana n'abarongoye ibitaro bagasaba kandi ubugenduzi bukuru bwa leta gukurikirana ico kibazo kurikira bistari niyo nzima numwe mu bashingwa manza bakurikirana hafi ico kibazo ca Kira Hospital
muri iryo kete baravuga ibintu byinshi ico byo kwita surfacturation y'ama approvisionnement menshi ico two kwita détournement des fonds ku bintu bijanye ni chance yari kirakogwa ngo bongere ko ibitaro kira ahantu hobera ama urgence bakavuga ingene harama hera asohoka ico bita sorti de fou adafiguwe inexplique ko bijanye no gukoresha ivyuma no kwitareza pareil technologique biomedico vyama scanere baba bise ko vyatuye bitatuye bakerekana umwimbo ngene wagabanutse akerekana ukuntu mu madirection yose ata bwira n'umwete bukiriho rero ivyo byose bakerekana n'ingene ishira hamwe sokabulisanzwe adifise n'umutaha ariko no kwita minoritaire ryanse gutanga icegeranyo cha audite cakozwe ku mahera angana imiliyoni 108 y'amarundi bakanka kuyiha inspection generale de l'etat ikana abandi babifitiye ubuhabasha kubera nya o raporo d'audite yo muri October 2020 iza yerekana ko imbere yuko Christophe Sahaba afatwa yarasanzwe yirongoye ko byari bimeze neza byose hari gestion financière irisene akangorane yariho bakerekana n'abanyamitahe ngene bakurikirana rero ibyo byose nibyo byatumye bitura umukuru w'igihugu kugira aba actionnaire majoritaire aribo abanyamitahe kizigenza bigenga reprise basubira kuja mu vyerekeye itunganyo ry'ibikorwa vyakira la gestion financière na direction bayisubiremo nabo bajemo kugira icyo baramu ubwo busuma n'ubunyonyezi buriko buraba buhagarara hiro bakatu bakitura kandi bavuga ko na inspection generale de l'etat yo bigira mu ruhari kandi kabiraba kuko amazi yarenze inkombe ibintu nk'ibyo biriko bikorwa haciye amezi munani bihagiye urukomba amazi iminyamitahe y'abapeje
amako twandani zahariya mu ntara ya Rumonge aha abanyagihugu bo muri commune ni ntara ya Rumonge bakoresha amakinga n'amapikipiki bidoga ko barenganywa n'igipolisi ivyo vyuma birafatwa n'abapolisi bambaye impuzu z'igisivile mu gihe ivyo vyuma bihagaze inyuma y'isoko nkuru ya Rumonge canke mu bindi bibanza igipolisi kikagiriza abatwara izo moto ko bahagaze hateri kuriwe n'amategeko n'inkuru tubaza Pierre Gahungu
Amakuru dukura mu gisagara ca Rumonge atumenyesha ko abo bapolisi bamaze iminsi batera uruhagarara biyambika gisivile bagafata abanyamakinga amapikipiki mbere na tuktuk. Abo bapolisi ngo baguma batunguruka mu ibarabara mu gisagara ca Rumonge aho basanze kimwe muri ivyo vyuma gihagaze baca basimbira ko bakakijana muri komisare y'igipolisi ya Rumonge aho kivayo nyeneco atangishijwe amande ari hagati y'ibihumbi 20 na 50 bagirizwa guhagarika ivyo vyuma mu bibanza bitemewe n'amategeko. Abo bapolisi ngo babanza gusaba amafaranga y'igiturire bayabuze bagasha batwara ayo makinga n'izo pikipiki.
Uri gufungura n'umeretora cya ahandi umuntu avuga ati ndashonje reka nkatire ngaha ugasanga ikinguri ihagaritse imbere ya resitora cyanke imoto ugasanga wayihagaritse mu kabari aho wagiye njewe n'abanje bakayisimbira ko ikinga bakayifata bakayisimbira ko bakakwangiriza ngo waruhetse abantu batatu waruhetse abantu babiri ariko bakabanza kukubwira ngo muduhe inzoga hanyuma bihere.
Kugaba abanyagihugu ntibyumvikana ukuntu ipikipiki ishobora gufatwa ihagaritswe mu bunywero bene yo bariko barihereza agacupa abandi nabo bakaba batumva ico abo bapolisi bita parking non autorisé mu gihe amamodoka aba ahagaze muri ivyo bibanza abanyagihugu bagasaba ko amategeko akurikizwa gutyo abapolisi bareke kubatoteza
abagenjwe intwaro nkuko bahagurutse bakavuga abanyagihugu ku rwego rwo hejuru cyangwa abagenjwe ipolisi ntibahagarike iyo ngendo y'ipolisi yo kukumisha abanyagihugu yo kugomba kutunga iminsi yo kugomba kuguma badasahura.
Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone komiseri w'igipolisi mu ntara ya Rumonge kugira ngo agire icyo ashikirije kuri iryo totezwa abagendesha amakinga n'amapikipiki bavuga ko bagirirwa. Turamukena.
Turacari ngaho mu ntara ya Rumonge kuri Radio Inzamba buramatari waho yaraye ahagaritse ibikorwa by'abahora bararira ibigazi ku mutumba wa Karonda ni muri komine n'intara ya Rumonge. Hari mu rugendo yagize kuri uwo mutumba kuri uyu w'Imana abanyagihugu bavuga ko bakenguruka iyo ngingo kuko ngo wahora ruvyiba ariko rugakingirwa ikibaba n'umukuru w'uwo mutumba Frida Ndagijimana izo ni dona Janvier habarugira
rero na niyo nsaba buramatari w'intara ya Rumonge imbere y'abanyagihugu bo ku mutumba Gashasha ntiyari uyu munwa kuri uyu w'Imana yamenyesheje ko atamuntu yosubira kurarira ibigazi nyenevyo atabimutumye. Amakuru avaho ku mutumba Karonda avuga ko hari umugwi mbonerakureza CNDD zahora ziyegeranya zikavuga ko zijewe kurarira ibigazi by'abanyakaronda. Ayo makuru nyene akavuga ko garusuma bwatunganijwe na Frida Ndagijimana arongoye uwo mutumba kuko uwo mugwi ari wagaruka ugaca ibigazi by'abanse ko bararira ibigazi byabo maze bikajanwa kugurishwa amafaranga akagabugwa hagati yabo. Aho hose urongoye umutumba ntiyakura ko n'umunwa kuko bivuga ko yahabwa igice cy'amafaranga avuye muri ibyo bigazi byagurishijwe. Abanyagihugu bahora barira atawe bayaha barashima iyo ngingo y'abajejwe intwaro mu rwego rw'intara ya Rumonge.
Tantara kwa gore hagi de tantara kwa ri de koko o mugu ba ba nwa duka ngo nwara rezi bonye ne bitunga ne bafashije na mukuru mutumba Frida Ndagijimana hanyuma makavuga ngo bari ko rarare bigaje abo nyene no bari taruka bakabiki bakabiba hanyuma kaja kugurisha ufunde naho mu gihe wase ko babirare ubuze baracwa kwa gize yo kongara bya batenje nta tugira yindi ngo tayike ngoruka.
Frida Ndagijimana arongoye umutumba Karonda yaravuzwe cyane n'abarongoye mu bundi bunyonyezi bwinshi bivuga ko yanyurujwe amafaranga yahawe koperative Sangwe kuri uwo mutumba nyene arananyuruza amamiliyoni 40 yari agenewe kubaka ibiraro by'imigendanire kuri uwo mutumba. Nta ngingo n'imwe arigira afatirwa kuva arongoye uwo mutumba. Abanyagihugu basaba ko yohagarikwa akanabazwa ibijanye n'ubwo bunyonyezi yagirizwa.
Twasaba yuko ahagarikwa biba ngombwa ashimbere mu tungana baze kuri ibyo byose maze amafaranga yose asubizwe.
Iyi ngingo ni imwe mu zafashwe inyuma y'urugendo rw'umushikiranganji wa mbere aheruka kugira mu ntara ya Rumonge. Gervais Ndirakobuca akaba yategetse ko atamunyagihugu yosubira kwaduka atoza amafaranga ashyira mu mfuko wiwe. uruganda kwa radio Inzamba agati akawe niturashobora kuronga kuri telefone Frida Ndagijimana arongoye umutumba wa Karonda kugira atange umuco kuvyo yagirizwa n'abarongoye.
Inzamba
Hadyo Inzamba gateka kawe tumananya na makuru mugisata chubutunzi abarukiye mu makoperative acukura inzahabu mu ntara ya Muyinga baragabishwa na buramatari wo muri iyo ntara Jean-Claude Batwanayo amenyesha ko muri no minsi batanga umwimbu udashimishije ugeranije no mu mezi abiri ya mbere kuva basubiriye kuronswa uburenganzira bwo gucukura inzahabu. Ibyo akaba yamenyesheje mu nama yamuhuje ku munsi wa kane nabo bimba inzahabu aho yabasabye kugwiza umwimbu abatazoshira mu ngiro izo mpanuro nabo amakoperative yabo ngo azoca yugagwa. Abo bacukura inzahabu bamenyesha ko igituma umwimbu uri kino gihe udashimishije ari kubera ko ari gihe c'imvura bitaborohera gucukura na cyane cyane ko bataronswa amahera yabo ku gihe iyo bashikanye inzahabu mu ibanki nkuru y'igihugu. Idonido na Bonfils Niyongere.
Umwimbu w'abacukura inzahabu mu ntara ya Muyinga bashikana mu ibanki nkuru y'igihugu ngo ntushemeye. Ibyo bivugwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwanayo ahagabisha abacukura inzahabu kwikubita gashi imbere yuko bafatirwa ingingo ruhasha. Abo bacukura inzahabu bamenyesha ko ataruhara bafise mu igabanuka ry'umwimbu leta ibiteze ko basigura ko mu bihe by'imvura abinjira mu birombwe bataba benshi nk'uko babyifuza kuko batinya ko imisozi ibagwako. Ahandi naho bakamenyesha ko batakaza umwanya wo gutwara umwimbu wa mu banki nkuru y'igihugu i Bujumbura mu kuja kwishyuza iyo banki nyene amahera y'inzahabu baba bashoyeyo ngo bigafata umwanya muremure ibituma abakozi babo badaheza ngo bahembwe ku gihe. Amakoperative yimba inzahabu akaba akunda kenshi kwagirizwa ko yisamaza ntashikane umwimbo wayo mu banki nkuru y'igihugu. Ayo makoperative akaba yasubiye gukora kuva mu kwezi kwa mukakaru uyu mwaka inyuma y'igihe kinini yaramaze yarahagaritswe na leta co kimwe n'andi mashyirahamwe yimba ubutari mu mihingo itandukanye y'igihugu.
Bonfils Niyongere urakenuye nkuko bigenda ku minsi ya mbere makuru y'inkino ari naho turangiza makuru yacu mu mupira w'amaboko basketball umugwi w'urunani warayuseze icyizere cyo kwitaba inkino zo ku rwego rwa Afrika ball umupira w'amaguru naho ihiganwa ku rwego rw'igihugu Primus League rigeze kundwi igira 14 gushika ubu bumamuru yo mu ntara cy'ibitoke ikaba ariyo iri mu kibanza cya mbere. Tukaba tubashikiriza n'ingene ihiganwa ryo gusiganwa n'imiduga ryabereye Ingozi ryagenze mu mpera zindwi. Amakuru y'inkino twategurwa kandi tubashikirizwa na Alexandre Niyungeko.
Umupira w'amaguru kondwi igira 14 yihiganwa y'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League inkino mu mpera zindwi zarabandanije. Ku munsi w'Imana Bumamuru FC yirahiye Atletico New Oil Academy 4-1, Interstar itsinda Top Junior 2-0, Vitaro yatsindiye Musonga ku kibuga cayo 1-0, Kayanza United ku kibuga cayo Igatwaro yatsinze Aigle Noir 1-0. Ku munsi wa gatandatu Magara Young Boys yatsinze Buja City 2-0, Message Ngozi nganya na Olympic Star ubusa ku bundi, Flambeau du Centre yatsinze Burundi Sport Dynamique 2-1. Nayo ku munsi wa gatanu Tigre Noir yatsinze Rukinzo 2-1. Gushika ubu rero umurwi wa Bumamuru uri ku isonga n'amanota 29. Bumamuru mbere ikaba igifise n'urukino rw'ikirarane, Vitaro igira 2 n'amanota 26, Flambeau du Centre izuba 3 n'amanota 23. Ni mu gihe Atletico New Oil iri mu kibanza cya nyuma n'amanota 9 gusa. Mu rukino rwa basketball mu rw'urunani waserukiye Burundi ku rwego rwa Afrika mu nkino za ball rwaraye ruseze yihiganwa inyuma yo gutsindwa na City Oil yo mu Buganda ku manota 71 kuri 62. Urunani rukaba rwagarukiye mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu nkino zariko zibera mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Turangiriza mu rukino rwo gusiganwa n'imiduga Rally Automobile mu ihiganwa ryabereye ku munsi wa gatandatu no kuri Imana Ingozi. Valerie Bukera na Nital Ketia niwo batahukanye ikibanza cya mbere bakurikirwa na Giancarlo David aturuka mu gihugu cy'u Rwanda, nayo Roshanari Mohamed alias Momo yabaye wa gatatu. umuce w'abatwara ari babiri kibanza ca mbere catwawe na Basabo Prince kibanza ca kabiri gitahukana na Remezo Christian ari kumwe na Lin Kiremuco ni mu gihe abaserukiye nyu oyi muyinga babaye abagatatu bitumwe cane cane n'umushoferi nkuru nziza Lionel yavyifashemo neza cane Ado Negami yarongoye ishirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa n'imiduga mu Burundi akaba yamenyesheje ko mu mwaka uza Burundi uzotunganya ihiganwa ryo gusiganwa ku rwego rwa Afrika.
Alexandra niunge ko urakenuye nino nga duce dusozerera makuru ko turabashikiriza makoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira nshimire kandi bagenzanje bafashije kuyegeranya Edi Claude Nazo nako ndabashikiriza ndabifurize kugira amahoro ihwanyu naho ubutaha.